I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that he make me a better man. Maybe one day I'ma stand for something. I'm thanking God that he made you part of the plan. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always fucking up and wrecking up. It seems like I perfected it. I offer you my love, I hope you take it like some matters. Tell me ain't nobody better than me. I think death is better than me. Hope you see the better in me. Always end up better in me. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. Drugs, then you hold me close, then I tell you how you make me whole. Sometimes I feel you like being alone, then you tell me that I should have stayed in the room. Yes, I got it all wrong, all along my fault. My mistakes probably wipe all the rights I've done. Saying goodbye to bygones, those are bygones. Head up, baby, stay strong, we gon' live long.
World and Marshmello with Come and Go. You are listening to The One. It's time now for Word on the Tweets, and the tweets are talking about Janet Jackson and the Grammys. The Grammy Awards were all set to honor Janet Jackson during the telecast, but the plans fell through when the two parties, the Grammys and Janet's people, could not come to an agreement on how CBS should deal with the way they treated her after the Super Bowl halftime show. Her performance with Justin Timberlake, remember the wardrobe malfunction? Well, she caught a lot of flack for that. In fact, the head of CBS rescinded her invite to the Grammys that year. So Janet saying, listen, if you want me to show up, then you need to apologize. And apparently CBS did not, so that's why we didn't see it. But does she really need the Grammys or an award? Or
Mbasuza, maikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Tudatinze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Thomas Kamirindi.
Muri Uganda, abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta guhagurukira ikibazo cy'icarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Eric Mwesigwa yatangaje ko abajejwe umutekano bamubarije igufa ibirego umuvugizi w'igisirikare yateye ivyatsi mu itangazo ryavuze ko Mwesigwa atari mu minwe y'inzego zijejwe umutekano. Iryo tangazo ryashabuje bamwe mubabonye ko ikimenyetso cyo kudahana mu gihe ibirego zi gukubagura abanyagihugu bibandanya kugaragazwa muri Uganda. Eric Mwesigwa ashigikiye Bobi Wine, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta, yatangaje mu ntango zindwi ko ibintu biturira byashizwe ku mubiri wiwe bica bituma agira ibikomere bibiri mu gikaraza ciwe. ibirego vyiwe vyuko yakubaguwe vyaremejwe na Bobby Wine ku rubuga Twitter. Bobby Wine yamenyesheje ko abajejwe umutekano bafashe bunyamaswa mwesigwa bashaka kumenya imigambi yiwe, bavuga ko ari ugutembagaza leta. Ibirego vyuko abajejwe umutekano bafata bunyamaswa abanyagihugu muri Uganda si ibintu bishasha. Uno munsi kwa kane abanyauganda bibutse urupfu rw'umusenyeri mukuru w'idini ry'abanglican Janani Ruun yavugira abanyagihugu bakubagurwa yagandaguwe inyuma yuko abajejwe umutekano bamuboreje gufa mu mwaka w'1977 hari kugiye cy'intwaro y'umutegetsi yatwazaga hotoro w'ico gihe Idi Amin Dada. Bobby Wine yatangaje ko benshi mu bamushigikiye bakubaguwe igihe batabwa mu mvuto inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwo amahinyu muri Uganda mu mwaka w'1221.
Muri Afrika y'Epfo, President Cyril Ramaphosa akomeye ku cyemezo cyo kugena ministri ushinzwe ikibazo cy'amashanyarazi. Arashaka rero igisubizo ku bibazo by'amashanyarazi acikagurika hato na hato. Fidele Niyonga bakomeza.
Isosiyete y'igihugu ijejwe umuyagankuba Eskom ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'umuyagankuba ugumucika mu gihugu mu vyageramye bikomeye iterambere ry'ubutunzi. Vyatumye President Ramaphosa mu ndwiheze atangaza amategeko yo mu bihe bigoye, yongera amenyesha ko azogena umushikiranganji ajejwe umuyagankuba. Bamwe mu bashinga amateka batangaje ko ingingo ya President Ramaphosa izotuma ibintu biteba kurangurwa kurushiriza mu gihe isosiyete ya leta itanga umuyagankuba Eskom igengwa n'umushikiranganji ajejwe amashyirahamwe ya leta. Umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu nawe ajejwe gutuma umuyagankuba wiyongera mu gihugu. President Ramaphosa yabwiye inama ishinga amateka ko harababuze ko igenwa ry'umushikiranganji ajejwe umuyagankuba bizotuma haba uguhiganwa hagati y'abashikiranganji batandukanye bajejwe ikibazo cy'amasoko ntanganguvu muri Afrika y'Epfo. Ramaphosa yatangaje ko uko atariko ibintu bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika, dukomereze aya makuru muri Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bya misile mu bice bitandukanye by'icyo gihugu, umuntu umwe yapfuye. Fidele Niyonga bona none.
Abategetsi ba Ukraine batangaje ko ibigwanisho byo kwivuna umwansi bakoresheje byakoreye misile 16 kuri 36 zarashwe n'Uburusiya. Ibitero vy'uno munsi kwa kane bibaye mu gihe igihugu ca Norvege cemereye Ukraine ifashanyo yo mu kiringo cy'imyaka 5 igera ku miliyaridi 7 y'amadolari. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingingo ya Norvege ituma icyo gihugu hamwe n'igihugu ciwe bikomera kurushiriza, kandi ku Burusiya utazoshobora gusambura ubumwe bwabo bose bashyira imbere ubwigenge. Abategetsi ba Ukraine baragabishije ko Burusiya bushobora gukora ibitero bishasha ku gihugu cyabo mu gihe cyo kwibuka umwaka urangiye Burusiya butanguye gukora ibitero muri Ukraine kiriko kiregereza. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku gihugu ciwe kizotesha imigambi y'Uburusiya y'ivyo bitero bishasha. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Ukraine ariyo ishobora kwitanga Uburusiya mu gukora ibitero bishasha ku nteko z'ico gihugu. Austin yavuze ko hari amahigwe menshi ko Ukraine izokwerekana ubudasa bukomeye ku rugamba mu gufata iya mbere mu bitero bishasha.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yahumurije abaturage ko igihugu gitekanye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziburiye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu Burundi.
Nta ngorane n'imwe iri mu Burundi, amahoro n'umutekano turabihagarariye, na cyane cyane ko n'abenegihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano. Yariko ndababwira ko nta minsi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose, izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze, nta n'imwe abashikiranganji bataciyemo.
Uyu ni Martin Niteretse, minisitiri ufite umutekano mu nshingano ze mu Burundi. Muri icyo gihugu kandi ubu haravugwa ikibazo cy'ibura rya lisansi mu gihugu hose, ibi byatumye ibiciro by'ingendo byikuba kabiri. Naho mu Rwanda umucamanza mu rugeruko rwihariye rw'urukiko rukuru yahanishije Bwana Jean Twagiramungu gufungwa imyaka 25 muri gereza. Ayo makuru nandi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, ikibazo cy'ibura rya lisansi mu gihugu hose kimaze gufata indi ntera. Ibi byatumye ibiciro by'ingendo imbere mu gihugu byikuba kabiri. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Harahezi nimi hivyo na keza wakena wiki toro chombuko kubuka esanse muna zose zigizu Burundi mkwa masoko watanduka anye ya ganiri ye niluja Amerika ya bitu ganiri ye ama stasyon hayose arumye ni kwa masoko ya chua menyesha ayitwa kwa fise kikeya nayo mukanya kukubiturugohe kiwagihe zebite wenuko hawa kilo ndi alimenshi gose umugabo ati nakamara maza kubona kumurwa mukuru wa politike atani marimwe riharangwa rya essence
nakamara maza turi muri capitale politike kuko nkubonaje mu vyakazi ngijya nahagaritse ndamaza amasaha 3 nani isaha sindabona naho ndibukure nima masaso yose haragaragara none turi bubeho gute
aba bashoferi nabo bemeza ko batagishobora kugaburira imiryango yabo
cyo ningorane yabaye ndaso kugira turonke n'icyo dukora usanga bigoye ubona magendo twayibutse niwe umva gashya tugiye kubaho gute umva ko ari ngorane cyane jewe ntaroza gatoroke umuryango ntuje niwe umva abwo mu minsi yose tuzabarusha ngo no kwiba
ibintu bw'igitora ahubwo ni ibintu byabeye cyane ahubwo je sinzi nababijejwe icamba nabo dufasha kuko none ibyo bintu biguma bibura umwanya bibura buri mwanya nyaye je ntani byo mbona aho bwo no menga nokonanirwa abana nani wahubwo kimabwi wanje nkirikiza burayi kiste none wumva natonze nkabori gitoro ntacha ndarwo simbona no kongera mbere kwanzana nabivuga jewe kuko ndinze ntonda nziko ngiye ku kazi ntacha mbori cyo nkora no mujyango curara bose
mu ntara yabubanza mu burengero ingenzi ziridoga kubiciro byo kunyunguruza byacitse umurengera uwo mucuruza wifungura wabuga ko nibindi bintu byankenerwa byose byaduze
Nate turangura biratugora rero igitabo kibuze iyo giye kurangura nahandi usisanga ibiciro byaduze usanga nato twadugije huko kugura kw'igitoro ego cyari ho nabatugurira kuko natwe ntitwore ntitwohomba kuko depresse mu kibandende
umushoferi wa bisi ni wa moto yubanza nabo ubakazi karahagaze
akazi kacu kahagaze kukubera essence nasha bese kweri bashobora guparika moto kubwisha ashaka chaka bagaheze kweri umba usanga ubuze naye kajompo ushaka ko Tuko turavyumva tumba ko mu gihugu cyose gitokya bucabuze hose.
N'umuntu araci bitoke mu buraruko bushye burengero baba bunguruza abantu n'ibintu baba bakiriya bose bararira.
Kuva ngamo rugomba cyuje mu cibitoke. Ku muntu umwe atanga amafaranga 200 ku moto 200. Bwije naho bacabuza kuri 2500 abitoro bihari.
Ewe ntisi noti 200. None nk'ubu ntashika mu cibitoke gute. Nicabigenda gute? Cyandarino abana nabo bubamaze kwihebura. Kubera iki kubera iyo ti
akazi karapfuye turabura igitoro ariko ubirebye uko ukibura kose ikinini ni kubera ibiturire byo mu gihugu cyanjye urebye ntushobora kugufata nk'inuzenye nk'ishyiramo nka interpeterori uyu yihagarike ariyo ifurunisa igitoro mu gihugu ubwo nyanga igitoro kizoboneka ntikiboneka genda ibujumura urebe imodoka uko kundi zitonze ku mastasiyo zimwe zimaze iminsi ibiri iminsi itatu none akumva arakazi kwiyunguruza byabaye ndanze aha yifashe gute kumva se no kurya ikijya uriye ni ku bwanyagasani ni kubwohoraho niyo kubwanya ati ni kubwa kazi urashobora kumara n'iminsi itatu utariye none imodoka imaze nk'iminsi ibiri iminsi itatu kuri stasiyo ariho urara n'abana n'umugore batazi urara wumva bafungura gute
Kuri magendo esanse gurwa hagati y'8 n'10 z'amafaranga y'amarundi igiciro kizwi na leta ni 3,250 ariko bamwe ntibashobora no kuyihagurira
cyese no uja kuri magendo batari bumpe fakture kuko barayikrasa mu zakazi
umwaka uheze president Ndayishimiye yafashe ingingo yo guha uburenganzira ishyirahamwe Hajide Zori itanga amazi n'umuyaga nkuba kugira ngo rishobore kurangura ibitoro yagirije abagwiza atunga bikorera gukora amanyanga kugira bunguke umurengera iryo shyirahamwe risanzwe bigora cyane gutunganiriza abakiriya mu by'amazi n'umuyaga nkuba rivuga ko atakibazo cy'ibitoro kihari Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Hajide Zori uko niko yabyiganiye bagenzi bacu bo kuri radio na televiziyo
igihugu kege nta kibazo cy'ibitoro dufise guko kuri Dar es Salaam turafise ibitoro tari biki ugakwera mbugira bishike ino biza n'ibya imodoka rero muri tariki 8 kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam ama GPS ari ku makamyo ntiyakora ama bacafata ingingo yuko abanza kubihagarika byose itano zari mu nzira zose barazihagarika niho natangura kubaza nti pataka muzo zirinjira nibiki abo dukorana na Tanzania cyabambira ngo baza gukurikirana nawe nyene rero ajya makamyo baza barakontra cha hosi kugira ibashire kuba bya bitoro iyo rero ngo ayo maji pesa ariko arakora ibemera ko zibandanye bacha bazihagarika niyo ngora nyabaye rero ntango ariko bako arize ibitoro zihari naho gakone kawe gatonya technique
mu mwaka w'2022 amezi yose hibonekeje ubukene bwa essence n'amazutu mu Burundi ariko mu mpera z'umwaka ikibazo cy'amazutu cyatorewe umuti umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye mu kwa 12 yari yijeje abarundi na mu gihugu ciwe ko ingorane z'ibitoro muri uyu mwaka w'2023 zizoba indoto ibishobora kugorana cyane mbere rero rya buri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi irahakana amakuru yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iburira Abanyamerika kudakorera ingendo mu bice bimwe na bimwe by'u Burundi kubera umutekano muke. Minisitiri ufite umutekano mu nshingano ze yahumurije Abarundi ababwira ko umutekano ari wose mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Leta y'u Burundi yatangaje ko amahoro n'umutekano byifashe neza mu gihugu cyose kandi ko atamungenge ko ashobora kuba ibitero by'abagizi banabi zihari. Ivyo u Burundi bubivuze inyuma y'ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu bubuririye Abanyamerika ko bokwigengesera ndetse bakirinda kuja mu bibanza bimwe bimwe kubera amakuru bw'ubuserukizi bufise ku mutekano ushobora guhungabana umwanya uwariwo wose. Umushikiranganji w'intora y'agati mu gihugu n'umutekano Martin Interetse yavuze ko ashatse gutanga umuco inyuma y'ivyo Amerika yacikirije. Muri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika n'uburi kiri ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubwo buserukizi riburira Abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga ko bokwirinda gutembera mu ijoro kuja mu bibanza bimwe bimwe nk'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu ntara za Cibitoke Bubanza na Muramvya ndetse n'ahegereye ishamba cimeza rya Kibira. Umushikiranganji Martin Interetse yavuze ko ubwo buserukizi butarashikiriza ayo makenga Leta y'u Burundi ku mugaragaro. Arahumuriza ko ivyo bice by'igihugu ata makenga biteye.
Itangazo muvugaje ntaryo nabonye nk'umushikiranganji nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp amambasade arafise kumwe na korana na Leta ariko ibintu bibateye amakenga bandika icyo bita note verbal kugeza uno munsi iyo note verbal ntayo ndabona. Nta ngorane n'imwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye na cyane cyane ko n'abenegihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano. Yariko ndababwira ko nta misi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze nta n'imwe abashikiranganji bataciyemo uwo kwivuna abansi ubutungane w'intura hagati mu gihugu n'umutekano eka n'abandi bashikiranganji bose barahaciye abenegihugu bafite amakenga y'umutekano barayavuga nta na kimwe batu. Imigwi y'abicanyi yari yigeze kagarama Uganda yose yarasambuwe guhera yatangiye gukora mu mwaka w'2016.
Uburundi busegura ko abashikiriza ayo makenga bafite umugambi wo gucafuza igihugu.
Ibyo gushaka guca intege abenegihugu, abenegihugu ntibahendwe, ntibaje ku kivi bakora ibikorwa byo kuteza imbere. Ntibavuga ngo umutekano ugomba uhungabane, ngo amasoro agomba avuge, ngo grenade zigomba avuge. Ibyo nabonye kuri WhatsApp. Twe tuzi ko ari ibinyoma n'urukurukuru dushaka guca intege abagendera u Burundi ati ntimugaruke cyangwa urabona ko turiko tuhungura abarundi benshi bari barahutse bahugihugu dushobora kuja guhungura abantu tubazana mu gihugu tutarisire ko ari igihugu citunganije neza ku bijanye n'amahoro n'umutekano.
Amerika yoyo yavuniye akagohe abayo baba mu Burundi k'ubugizi bwa nabi bushobora gukogwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika ari ubwicanyi kunyuruza abantu kwiba imodoka ibitero by'ibisasu ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika iti n'imipaka irashobora kugagwa ata ubimenyeshajwe imbere y'igihe. Bamwe mu bahinga mu byerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko u Burundi butari bukwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean-Claude Sezinkayo atwara ishyamwe MIRPD rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha.
Tugasaba ko Leta y'u Burundi ibicishije ku bashinzwe umutekano haba mu gisirikare mu gipolisi eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ibyo bibanza byavuzwe harimo no kurondera makuru afadika yotuma byukuri umutekano udahungabana ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka ahubwo ko bo yakorera ko mu bihugu bitandukanye cyabivyo muri aka karere cyangwa mu bindi bihugu aho leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziratanga makuru ko abantu bo kwiyubara kumutekano wabo ushobora kuhungabana twagiye turabibona ko byukuri ahenshi umutekano warahungabanye ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu
ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bwemeye ko inzego z'umutekano zigiye gukurikirana neza ayo makuru yuko umutekano ushobora guhungabana
turakurikirana twebwe ku munsi babamatari bariho bamusanteri banyumba 10 abajejwe inyamirama biziriyo musirikare ku mibire z'igihugu niyo ki kiranoneho mwarabonye ko nejo wundi twarungitse sirikare kuje gufasha muri Kongo uko twinshi twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufise amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira uno munsi rero igihugu ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari
Uburundi bushimangira ko icerekana ko umutekano uhari mu gihugu aramanama atandukanye buheruka kwakira ntiyahuje abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho batandatu muri bo bitabiriye iyo nama yabereye i Bujumbura ku mugwa mukuru Butunzi Cyeklavye n'inkuru ku byijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yahanishije bwana Jean Twagiramungu gufungwa imyaka 25 muri gereza ni nyuma yo kumuhamya icyaha cya genocide Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Iki gihano umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yagitanze nyuma y'isesengura yakoze ku rubanza rwa bwana Jean Twagiramungu ubushinjacyaha bumurega icyaha cya genocide buvuga ko yakoreye mu makomine ya Karama Rukondo na Musange mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda ari naho havuka bumushinja kujya mu bitero byinshi bitandukanye nko mu murenge wa Mbazi kuhiro bya komine Musange ndetse no kuri kiliziya gatolika ya Cyanika we yaburanye hakana icyaha avuga ko muri genocide nta hantu yigeze ajya ko yagumye mu rugo kuko nyina yari umututsi kazi nawe yarashoboraga kugirirwa nabi uretse kuba rwarumvise batanga buhamya bamushinja muri uru rubanza urukiko rwaranamanutse rugeraho bikekwa ko Twagiramungu yakoreye icyaha ruvuga ko hari abatutsi bishwe nkuko batanga buhamya babigarutseho bavuga ko yagize uruhare mu gitero cyabereye mu murenge wa Mbazi hakaba n'abahakana ko atigeze ajya muri icyo gitero urukiko rwasesenguye ubuhamya bwatangiye mu rukiko rusanga Twagiramungu ari kumwe n'abandi baragabye igitero kishe abatutsi nko kwa Kamondo Juvenal rwavuze ko rusanga ubuhamya n'imvugo z'abatanga buhamya bikwiye guhabwa agaciro n'ikimenyetso mu kumuhamya ibyaha rwasanze amakuru yatanzwe n'abatanga buhamya bavuga ko batigeze bamubona muri icyo gitero nta shingiro bifite kuko bamwe bivuguruza mu mvugo zabo Icyakora hari bamwe mu batutsi bishwe mu murenge wa Mbazi bavuzwe mu rubanza urukiko rwasanze urupfu rwabo rudahama Twagiramungu hakurikijwe bumwe mu buhamya bwatanzwe bwavuze ko ubuhamya bwabo bubumbatiye kuvuguruzanya gukomeye bityo ko rutabishingiraho nk'ikimenyetso gikomeye mu yitwa ryabo kubwicanyi bwakorewe kuri kiliziya gatolika ya Cyanika hari abavuga ko bamubonye mu bwicanyi n'abandi bavuga ko nta ruhare rwe yabigizemo urukiko rwarebye ku buhamya n'imvugo z'abatanga buhamya bamushinja ko yagiye mu gitero cya Cyanika mu isesengura rwakoze ruvuga ko imvugo z'abatanga buhamya zigaragaza ku buryo budashidikanywaho ko yari muri icyo gitero cyaguyemo abatutsi barimo uwari padiri mukuru wa Cyanika naho ubuhamya bw'abavuga ko batamubonye muri icyo gitero rwavuze ko rusanga imvugo zabo zivuguruzanya n'izo mu iperereza Ku kireba ubwicanyi bwakorewe kuri komine Musange urukiko ruvuga ko imvugo za bamwe mu bamushinja zitashingirwaho ko Twagiramungu yagize uruhare mu rupfu rwa bamwe mu batutsi bahiciwe ruvuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho byo kuba yaragize uruhare muri icyo gitero rwahaye ishingiro ubuhamya bwa bamwe bemeza ko bagiye muri icyo gitero kandi ko Twagiramungu batari kumwe urukiko rwavuze ko nta gikorwa gifatika cyo kwica yakoze ahubwo uruhare rwe ari ukwifatanya n'abisha abatutsi ruvuga ko hari uburyo bw'uburyozwa cyaha bushingiye ku kuba uregwa yarakoze icyaha mu kivunge urukiko rwavuze ko yagiye agaragara ahabera ubwicanyi igihe bwabaga buri gukorwa kandi akagaragara hari kumwe n'abashyize mu bikorwa ubwo bwicanyi barimo abapolisi abasirikare n'interahamwe n'abamwe mu bara abayobozi rushingiye ku bikorwa rwemeza ko yakoze byo kujya mu bitero bitandukanye byitiwemo abatutsi urukiko rwasanze agomba kuryozwa icyaha cya genocide ku kijyanye n'ibihano umucamanza yavuze ko aho guhanisha twagira mu ngo igihano cy'igifungo cya burundu ashingiye ku kuba ari ku nshuro ya mbere akoze icyaha rwamuhanishije gufunga imyaka 25 muri gereza umucamanza yibukijurega ko kujurira icyemezo igihe yaramuka atakishimiye bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 30 atazuyaje bwana Twagiramungu yahise ahaguruka abwira inteko iburanisha ko ajuririye igihano bwana Jean Twagiramungu w'imyaka 50 y'amavuko yahoze ari umwarimu mu kigo cya Eyave Kaduha mu mwaka w'2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye icyaha cya genocide ari rwaragihakana ehabagira ubusajwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri Uganda yakira itsinda rigizwe n'abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya Afrika mu biro bye, Perezida Yoweri Museveni yagaragaje ko ibihugu bya Afrika bikeneye gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikiboneka mu bihugu byinshi byo kuri uwo mugabane. Ni inkuru twateguruwe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda.
Perezida Museveni yabonanaga n'intumwa z'abagize inteko ishinga amategeko ya Afrika bamusuye mu mujyi wa Entebbe. Izo ntumwa zari ziyobowe na perezida w'iyo nteko ifite icyicaro cyayo gikuru muri Afrika y'Epfo, bwana Fortune Charumbira, ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Inteko izwi nka Pan African Parliament igizwe n'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye bya Afrika, kandi uruhare rwayo no guharanira